Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 27 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. Nisakomeza kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro mwisanga giteranijwe na Federica Nkurikije. Kwigenekezo rya 19 cyo kwezi kw'icyenda abarundi batari bake baba mu bihugu byo mahanga babicishije ku mukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi bo muri diaspora barandikiye mukuru wa kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazira muntu Michel Bachelet bamushikiriza aho bahagaze ku raporo y'abahinga bako kanama ku Burundi. Muri rusange iryo shyirahamwe rivuga ko ryamirije iyo raporo ivuga ko yuzuyemo ibinyoma. Ivuga kandi ko ryakoranije abarundi 300 bavuye mu bihugu birenga 26 kandi bafite ibyumviro bya politike hamwe n'ubwoko bitandukanye mu nama zabereye mu Burundi mu kwezi kw'indwi, kandi basanze abarundi bafatanye mu nda batariko baricana ngo nk'uko iyo raporo ibivuga. Muri iryo kete nyene iyo shyirahamwe ryatera kamo imirwi itandukanye amashyirahamwe atandukanye hamwe n'abategetsi barongoye Burundi yibutsa ko kwinzira yonyene izoshikana Burundi kwiterambere ari nzira ya matora. Uyu munsi mu kiganiro mwisanga twatumiye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora Jafet Le Gentil ari nawe yateye kumu kuri iryo kete kugira ngo aducire ku mayange y'ibintu abarundi batari bake bo muri diaspora basavye abegwa n'ikibazo cy'amahoro mu Burundi baba abari muri leta canke abatavuga rumwe nayo. Ubutumwa bahaye inzego zishyiramo mpuzamakungu hamwe n'abarundi baba muri diaspora. Mwiriwe neza Jafet Le Gentil.
Mwiriwe.
Murakomeye?
Ego turakomeye, naho akabeho gatanguye kuza.
Ego me ibihe biriko birahinduka. Turi kumwe kandi na Mystique Rose Havyarimana ari mu murwi nshingwabikorwa komite executive y'iryo shyirahamwe ry'abarundi baba muri diaspora kandi yama yagiye mu Burundi. Mwiriwe neza Mystique Rose Havyarimana.
Nabahaye mwiriwe.
Murakomeye namwe.
Yego mwese n'amahoro da.
Yego reka ariko dutabwe kumushyira nta he Jafet Le Gentil. Murashaka kutubwira ikintu nyamukuru Jafet Le Gentil cyatumye ishyirahamwe burongoye ryandikira umukuru wa kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazina muntu.
Ngira ngo ugiye kuramukanya mu gihugu kugira ngo urabe uko igihugu cifashe, urabe ibyo bavuga yuko ari byo canke atari byo, hanyuma ukabona atanze raporo yuko abantu bariko barafatwa ibintu bimeze nabi, urumva utangara mu bandi. Ibyo rero twavuze tuti nk'abarundi baba mu mahanga dusanzwe dufise ishyirahamwe duserukira urwego rw'abarundi baba mu mahanga, ntidushobora guceceka tubona yuko hariho abantu bariko barandika ibintu bitari byo ku gihugu, kandi twebwe twarishikeyo tukagendera igihugu tukabona uko kimeze. Eka mbere wanashaka twaranadutemereza no mu ijoro tukabona ukuntu aho hantu hameze. Rero tubonye iyo raporo twatangaye mu bandi.
Reka tubaze n'umufasa ni Mystique Rose Havyarimana, namwe maragiye mu Burundi mwari mu iyo nama yakoranije abarundi 300 mu kwezi kw'indwi, ibyo bintu Jafeta avuze mwebwe mwabibonye gute?
Jewe nagiyeyo muri juye muri iyo nama ya diaspora, hama nagiye ahantu henshi cyane mu Burundi vrema ku buryo ibyo bintu sinumva ahantu baba babikuwe, kuko nta kintu na kimwe nigeze mbona. Ku buryo umunsi umwe mbere navuye ruguru ahantu hitwa mu Kibumbo na Majimwaro nka saa moya n'inusu yo mu ijoro, hama turamanuka nta muntu yaduhagaritse nta kintu na kimwe jewe nigeze mbona. Twaragiye Ngozi, twaragiye Bukinanyana, twaragiye ahantu Gitega henshi kure hagati mu gihugu. Jewe naherukayo hari haheze igihe kitari gito, nahise n'ubwoba nibaza mu byo bavuga n'ibyo, ariko shiteyo naratangaye n'ukuri ku buryo sinzi iyo babikura niyo nta na kimwe nabonye n'ukuri.
Jafet Le Gentil, muravuga ko mwagiye mu gihugu cyose, ariko umugambi wanyu ntabwo ukwari gutohoza nk'ibirego bivuga ko hariho abantu banyuruzwa, abantu bicwa, iyo raporo iyo ikabivuga abantu banyuruzwa abicwa aho ntimubona ko mwe mutari mufise ubuhinga bukuye buhira ngo mutohoze ibyo byose
nkishiramwe ry'abarundi babo mahanga ibyo birimo mu byo tujejwe kubera ko abarundi mu bo turongoye abenshi bagira ubwoba abandi bakavuga bati ico gihugu ntituzokijamwo kuko tubona hameze nabi ari naco gituma rero twihaye umugambi hamwe n'abarongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu ko tuzokwama duhurira mu gihugu abarundi bakaba koko igihugu gitunganijwe neza ibyo abantu bavuga hanze ko ari byo tukabicunguza tukaraba yuko ibyo bintu ari byo reka hariho naho tugenda kuraba bibaza ngo ni ugutembera gusa mugabo turiko turaraba yuko hari abantu basatwa nabi ko hari abantu bapfunzwe kugira ngo natwe byo dutange raporo binakenewe tuvuze n'induru tuti hanyaboneka nimuhagarike ibi bintu si byiza rero uvuze uti ibyo bintu mwebwe ntimwarimu bibajanye ahongera ngo umuntu yoba yihenze kuko ishyirahamwe n'ishyirahamwe rikomeye rwose rifise mu migambi yacu agateka kazi na muntu rero ko tujejwe dufise na komisiyo ijejwe agateka kazi na muntu urumva yuko ahubwo mubabijejwe turimo cyane
ikintu ku bwanyu mwibaza ko cyaba cyatumye raporo yandika ibintu mwebwe muvuga ko atari byo ni nk'iki
twagaragaje kugenzura turabe igituma hariho abantu boba bagwaye u Burundi cyane ku buryo babuvuga uko butari turabe impamvu ibituma n'igihe twebwe twasanze ubwa mbere na mbere aho twasanze nabo ubwabo batavuga rumwe kuko baragira ngo ugasanga barivuguruza nka conseil de sécurité urumva muri message yaheruka gutanga yavuga yuko ibintu bimeze neza mu gihugu mu nyuma rero tutatubona iyo raporo iraje ariko kandi n'uwirongoye nawe nyine yarongeye aragaruka arivuguruza gato aravuga ati abo twatumye ntibakoze akazi bakoresheje ubuhinga bw'abashinzwe gutohoza bagomba gukoresha ibyo byose rero byerekanye yuko nabo ubwabo ntibazi ayo bakira nayo bamira kuko baragerayo bagasanga ibintu uko babyibaza siko bimeze bakavuga bati none tugipange gute rero twebwe twakoresheje uburyo bwacu bwo kugenzura turagendera abanyagihugu turaganira nabo eka mbere n'abashinzwe inzego z'umutekano nabo twarabagendeye muri abo rero hari hakenewe ko tumenya niba hapfunzwe abantu bangana gute tugera naho dusanga yuko hapfunguwe imfungwa 2,800 ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu hanyuma muri abo 2,800 56 muri bo ni ba bandi bari bagiye mu migumuko 2015 nka kwibutsa yuko umwaka uheze twakiriwe n'urwaruka rwari rwarapfunzwe rwagiye mu migumuko batwakirira imakamba abari nabo banadutambira baranatuzimana kandi muri abo abenshi baranabyivugira bati ni ukuri twebwe twari twabigiyemo nuko bari babitubushizemo ariko uno munsi murabona yuko twicaranye turi kumwe ikindi rero coba caratweretse yuko ibyo bavuga atari byo unashobora kuba uri mu gihugu kirimwo abanyagihugu ata abantu bariko baratera induru bavuga bati abantu bacu barabamaze we ukaza kubyumvira hanze kandi abantu bafise bwabo wa mwidegembyo wo kuvuga icyo bashaka we
ariko le gentil ariko amakuru ahora atangazwa y'abantu banyurujwe abantu bishwe nta kintu cya gutya mwabonye iyo mwari muri mu Burundi
icyo twarakibonye umugabo rero tuza gusanga abo bavuga n'abantu baba bahogwa ibyaha nk'ibyo ushobora gusanga ahandi nk'umuntu agiye gutera ibanki amaze kwiba hanyuma bakaca babifata bakabihindura ibya politiki nahanigwe icyo cyaha yakoze nk'uko babihanigwa mu bindi bihugu rero iyo hariho ibintu bya politiki y'abantu bariko baraganira kugira ngo bashyire hamwe ni habura rero amakamwe nayo bagenda bazana ugasanga bayahaye ibara ritariryo kandi atagiye hugo nakimwe ndashobora gusanga n'abantu b'inkozi z'ibibariho
yego me ikatugaruka
usanga buzuyeho bagahanwa mugabo ntibaca babambika umwambaro wa politiki bagomba kubambika umwambaro w'icaha baba bakoze
ikatugaruka ko umufasoni mystic hose Habyarimana mweho kubganyo ikintu cyo bacaratumye abo bahinga bandika raporo itandukanye n'ibintu mwebwe mwibonaye niki
cyo mu byukuri abo bahinga ahantu babikuye umuntu yo bibaza bo kuko urabona twese turafite amafamiye ari Burundi mu gihe habaye ikintu nka bene ico barakubwira ati nyabuna ntuze kubera ibi nibi nibi byabaye mugabo jewe abo tuvukana baguma banyankura byareka kugira ubwoba nuze ntangorane ariko nkumva ubwoba nsiseyo nta n'iminsi ibiri yaheze ntumva ndi areze nkagenda jenyine nkagenda aho mvuka hagati mu gihugu numva nta bwoba mfise kwanza n'ubu nguma ndahakumbura nshaka gusubirayo rero abo babatwumva badukurikira vrema ntibazi batinye kuti Burundi kuko je nari mu batinya bapfuye gushika hama yo ntabwo ba nta kintu nahabonye famiye nasizeyo nasanze bakomeye aho mvuka nta muntu yaje ngo ambwira ati nyabuna n'akazi kawuragowe nta numwe ahubwo mambwira kubera kutaza watinyiki hari amahoro kandi nkabibwirwa n'abantu bo mu muryango nshobora kwizera ngaca nongera ko nibyo niboneye jewe jenyine muri iyo minsi twahabaye kandi ntiyari mike narahamaze somene nka zitatu rero n'ukuri umuntu wese azovyumva ntazotinye kuti Burundi n'ukuri
Jafete turagakora ku kibazo cerekeye ibintu wasavye imirwi itandukanye haba abatavuga rumwe na leta haba leta y'u Burundi eka n'abarundi baba mahanga eka n'abandi bose batavuga rumwe na leta ariko muri aka kanya nashaka mpijambo muri wanyu radio ijwi rya Amerika Fidela mwiriwe neza
mwiriwe
murakomeye
Muri he? Ndabandanya ahubwo batusabira nkuko nyene twebwe kuko ture kwewe mu Burundi twebwe igihe gukimeze neza tumeze neza uretse gusa ko natwe tubura tuvugira kwese gusa ko numba bakeye ntambwe bakandikishe cyeke nk'ibyo bandikira bage bahinga biyamirije cyo cyegeranyo bagize numba ari ntambwe nziza cyane ahandi nkuko bari kora ivuga twebwe Burundi ni sawa ndi mu cyara cyabo tumba ko ngenda n'amaguru mba henjaye ku kiyaga ndagenda nkagaruka ijoro hehe nta kintu numva umutekano ngo bifashe nabi mu biki urese gusa bahinga twize ikintu babashaka ku Barundi n'u Burundi kwe ariko bikadusha ni vutu iyo babyanditse gucu na sentrishi na kwe
murakoze Fidele
tubona kwa abanyabagenda bakabisa
murakoze Fidele twagira Yesu reka ijambo Samuel Samuel muri neza
yego ndabumva
muri hehe
ndi Burundi ibwambarangwe monara kirundo
izina gikirundi ninde
ni Irabaza Samuel
yego tuka ku ijambo ikibazo cy'imbyiro
nagira nshimire abatumirwa bacu
yego
kabisa naze abandanye batuvugira neza kabisa Burundi n'inyabagendwa ntangorane
murakoze Samuel
yego nicyo kibazo nasubira nashaka kubabaza ati Burundi n'inyabagendwa ntangorane nibaza huko natwe kandi Burundi tubanemo nta kibazo
murakoze Samuel reka yabashinga ntahe Fidele na Samuel basana bavuze bashigikiye utwigoro reka n'ibikorwa byaranguwe n'abahurikiye mu gihe cy'amwe cy'abarundi baba muri diaspora ariko nashaka ndabaze mu duce kumayangiye mushya ntahe Jafet mutubwire le gentil mutubwire ibintu mwandikiye hari ibyifuzo mwashikirije cyane cyane mushikiriza abatavuga rumwe na leta ikana leta y'u Burundi ikana barundi bose baba hanze duga ku ijambo ku kubyo kubyo bashije cyane cyane ko batavuga rumwe na leta mu basabike
twebwe no mu mwaka uheze twari twabivuze kubera ko mu rugo ugwa ariko rwose umuryango nta muryango ubura umwana agorana cyane umwana abikigaba rero naho yo bikigaba aragaruka akavuga ati uko bigenda kose n'abavyeyi banje niwoca ugenda hanze ngo uze kuvuga papa wawe na mama wawe yuko bagwaye amahere canke bameze nabi oya ahubwo uragenda ukavuga uti ibintu reka tubikorere mu nzi wacu rero icyo nico twashatse kubwira abagwanya leta bakwanya leta bari migwa ibiri hari habagwanya leta bari mu gihugu hari n'abagwanya leta bari hanze nibo twise opposition radicale rero abo icyo tubasaba ko bakunda igihugu bagakoresha wa mutima w'urukundo naho batumvikana na leta ibyo nibisanzwe kuko demokrasi yose igomba kugira abayigwanya mugabo ntibayigwanya bakoresheje uburyo bwo kuvuga ibitari byo cyo nico gituma twabwiye tuti nimuraba ukuntu mugira dialogue muganire na leta ariko rero mukoreshe wa mutima wo gukunda igihugu kuko igihugu abagitwara bazovaho haje habandi kizoguma ari igihugu ikindi kigira kabiri twababwiye tuti si byiza kugenda muvuga igihugu nabi mukavuga uko cononekaye kandi mugifisemo abantu ahubwo nyabuna nimurabe ukuntu mushobora gusubira mu gihugu muje kuraba uko hameze kubabishaka cyangwa kubabishoboye bagaruka babwira abandi uko hameze ntibagume bafatira ku majambo yo gutera ubwoba
n'akanya gatoya cyane rwose leta y'u Burundi yo mu gisaba iki
leta y'u Burundi burya nayo irafise uruhara rukomeye kuko leta y'u Burundi twisaba yuko twaragiye turabona aho igihugu kigeze n'ukuri ibyo twarabishimye ariko rero tukavuga tuti hariho abantu hanze n'uno munsi batinya nimubandanye mubereka yuko igihugu ari iciwabo kuko ijya dialogue bariko barasaba mu gihe hoze abantu babiri canke batatu muri abo bagwanya igihugu bagahurira n'abandi banyagihugu mu gihugu hanyuma akabona ko basubiye inyuma urumva bitangiye icyizere cyiza nico dusaba leta yuko yugurura imiryango abo bantu bahunze igihugu binjire mu gihugu bongere babahe wa mu bwa burenganzira bwo gusubira iyo bavuye batwara inkuru nico rero twebwe muri diaspora dusaba leta ikindi tuyisaba nuko hariho amategeko agomba kubahirizwa ko ayo mategeko agomba kubandanya araba umurundi uwo ari we wese atakucagura kugira ngo umurundi wese yumve yuko akingiwe n'amategeko y'igihugu yumve yuko igihugu ari iciwe hanyuma bafate ingingo zose zishoboka zo kugira ngo amahoro n'umutekano agume nk'uko twaraye tuyabonye kubera ko turashimira cyane reka mboneraho n'akajya ko gushimira abaguverineri babiri uwa Kayanza n'uw'Ingozi we yaradutwaye no ku mupaka saa tatu z'ijoro mu ijoro tugenda mu kizima tugenda dukoresha amatorshi hanyuma turagaruka baratuzimana icyo kintu cyaratunezereje harimo abarundi bavuye muri Amerika n'abandi bavuye muri za Australi bwari ubwa mbere bahonyoje ikirenge mu Burundi bavuga bati iki gihugu cyacu twumva yuko ari cyo cyatubyaye naho twavukiye hanze reka tukirabe mwumva ibyo bintu bitari binezereje rero dusaba leta yuko ikomeza muri iyo nzira
igome reka tubanze duhe ijambo Mystique Rose Habyarimana nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Fidela na Samuel bose basa n'abashima igikorwa muri Komurarangu
jewe no bashimira mwebwe mwadufashije kugira tumenyeshe bene wacu duserukira muri diaspora uko twahabonye kuko bose ntiduhura mu ibarabara rero iyo message bashikiriye ibahumurize ntihagire ubusubira kureka uja kuraba mwene wabo mu Burundi ntihagendwa hama ku byerekeye leta nabyo ego nkuko umushinga nta jaseti yabivuze nibyo birashika yuko mu muryango haba ikigaba rero hamwe hashitse nk'ikintu kidahumurije abarundi cyanke gituma biyumvira ibyumviro bibi bazohore batwasosia twebwe abadiaspora kugira tubafashe kumenyesha inkuru y'imvaho kuko twebwe ego turi kure mugabo gatima kaguma aho twavukiye turashobora gutanga iyo message tukayimenyesha aho duherere hamari kintu dushobora kubaterera cyo cyumviro tukabafasha kugira amahoro agumeho arane n'icyo nusaba rigita
murakoze reka duhe ijambo kandi umunywa nyuri radio ijwi ry'America Freddy mwiriwe neza
yiriwe
muri hega Freddy
mbo ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
Sezirahiga
Ego meduga kujambo mwa siki wazo mwa siki mviro tuliko tuvuga chane chane kuikete janditwe nishira hamwe jibarundi wawa muri diaspora biyamiriza raporo ya bahinga bishira mwe mpuza makungu watu hoje agataya kazila mwenye murundi mwa siki wazo ichi mviro duga kujambo
jari kio mbena lisi sembo diketi na ime jikulisuma mkanya bo kino nashikina ushimina warundi walimu hindi ya spora nuko wandanya watu ya kukaa mkujango marumu teka na ujimu isi mbata murundi ikakana tena niko ninako isandu vimezi chewe ndakunda kutembe akesha na chaija no hino ndabonda shara mjeni mingi zuma shule bo nda vijia no hino pema ndawona kundi vimezi neza chewe nabukati hango wabandanya kumuhetuwa mwana kwa hini huku wabikozu kwa ambele kani na hati na nini mchia kwa chayi wabu tuko huku wali kule yungu hundi wa umba wabu na yungu ya vea mwundi wa tanga na raporo mizu mku honya mchema tiyo kwa wa mwamu teka na mizu nezu chwe hiki mbisha ndishari choronya
murakoze Freddy reka tukaluke kuri wewe le gentil Jafete le gentil mwarandikiye kandi ika mwarasavye n'amakungu mwaragize ico musaba makungu mu kanye gatoyi cyane rwose muduciye ku mayange ibintu mwasavye
ibyo twasavye amakungu nibyo nagomba kuja ko igihano ndi ko ndavuga no kuvuga yuko twarababwiye yuko turahari kugira ngo bakeneye kumenya ibyo twabonye tukibonera n'amaso yacu tubibashikirize twarababwiye yuko gufasha ijya komisiyo ishinzwe ukuri no kurekurerana ari ikintu gihambaye gose kuko abarundi gufata inkosi ibyo bizodukiza cyangwa gukubitana mu mitwe ibyo bizodukiza ariko hagiyeho ikintu nk'icyo cyo gutuma abantu baganira hanyuma bagahana ikigongwe mwumva ikibi kirimo arikiye nibaza rero iyo amakungu agica ku ruhande ntagihe ingufu ni bya bindi biba biri ko biradusubiza inyuma dushaka rero uko bagishigikira kabisa hanyuma bongere bareke gushigikira abantu bafata inzira y'ingwano kuko iyo ushigikiye umuntu inzira y'ingwano aba hapfatira ni benshi kandi niyo bapfuye n'uwawe birashobora kumuhitana bareke no gushigikira abantu bagenda babesha bavuga yuko igihugu kiri mu ngwano kandi kitari mu ngwano ikindi dusaba amakungu nuko bahagarika kuvuga igihugu uko kitari igihugu bakivuga uko kitari nkuko bazungu bazi yuko abantu batikiye ibarajyaguye mugabo umuzungu yihebye akinjira mu gihugu aca yama yagarutse kuko asanga ibyo bari ko baravuga ataho bihuriye n'ibyo asanze mu gihugu tubabwira rero yuko uko kuvuga igihugu nabi bakavuga yuko ubutunzi bwatikiye kwaba nta abantu bakivugana ibyo byose dusaba amakungu yuko abihagarika hariho amajambo bandika kuri ku masite twama turi ko turabona tukaraba iyo bayakura tukabura ibyo kandi ugasanga bitangwa na ba bandi twita yuko n'abarundi bo muri diaspora babandi turi ko turabwira tuti nimugarura agatima mpembero igihugu na mwebwe ni gwanyu ikindi rero twa ikindi dusa n'abahereje ko twasabye yuko bashigikira imigambi yose ituma amahoro n'umutekano bitera imbere n'ibyo byose bongere bashigikire n'ibintu byose bishobora gutuma abanyagihugu biteza imbere tugasaba rero yuko batera intege abarundi bahungiye mu Rwanda n'abahungiye i Buraya ko nabo botanga akaroro keza nk'aba bo muri Tanzania bo bafashe ingingo bavuga bati naho badutera ubwoba reka tuje kuraba ku bintu byifashe ntitwasanga hameze nabi twisubirireyo ibyo rero nabyo tutera intege impunzi zahungiye mu Rwanda inzara nisho nibandanye ibamerera nayo bagiharage nibigori bya pam kandi bashobora kwirimira bakirimbura nabo nibatahe baje kuraba ingene bafashanya n'imiryango yabo mu gihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Frank. Frank muri Veneza egera telefone. Frank egera telefone uvuge neza.
Ngiriwe neza ku kigambo kandi ko ndabumviriza.
Yego me murasiki witwa ndaze na gikirundi Frank.
Yitwa Frank Kineza.
Duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Yego jewe ikibazo mfite none ko ni ikomeje kusitaye uko mu Burundi.
Vuga cyane Frank. Egera telefone uvuge cyane.
Kumbana oni komeje kuvuga ko mu Burundi bishika atamutekano uriho. Halo?
Duka kwijambo turakumba.
None kumbana igihugu ari nabagengwa aba bantu bo muri diaspora ubabi abi diaspora yawe none amwe oni so yindura nabo bo bigenza gute badi gufata ingingi nka abarundi bawe mu mahanga wabaye gusitara cyawe ni bo berekane akababaro kabo so turabaza umuntu.
Ego berikatu ijambo Mystique Rose Habyarimana kuri cyo kibazo mushikije tuga ku ijambo Mystique Rose Habyarimana hari ubundi buryo mu
kuko hari ibyagiye bicika byo hagati ntumvise.
Yego me aravuze
ko yavuze kuri woni numvise woni mugabo ntiya sina numvise neza ibya kurikira
yaravuze ko mwandikiye akanama kishamwe mpuzamakungu kajejwe agati y'akazi na muntu mukaba mwashikirije ivyumviro vyanyu mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ataco vyogira murafise hariho ibindi bintu mwokora atarukwandika iketa
tuzosubira tubonane turabe ikindi kintu twokoresha kuko nibaza ku buryo buhari ariko ndiyumvira ko nabone batokwica amatwi kubera nibaza ko bashigikiye kuvugana n'abantu kugira dushike ku kintu kirema ku mahoro arema nabone ngira barabyumvira.
Yego me jafite l'Argentine amwe kwica kibazo cha Frank duga ku ijambo.
Twebwe ico tukoresha kujya diaspora yafashe ingingo yo gukoresha inzira y'amahoro nta bigwanisho dukoresha ya majambo yo guhimiriza amakungu yikubitagashi kuko nk'ubu iyo bagirishije amanama Arusha bakacabizanira abantu bonyine biyumvamwo kandi babona yuko muri diaspora turi imigwi itandukanye hariho ababuze ababo 6, 7, 8, 9, 8, 9, 3, 2015 umva twese duhurikiye muri diaspora bagaca bagenda bagakuramwo umugwi umwe gusa ni ukuvuga babaje guteranya iyo rero baje guteranya twebwe dukoma induru tukababwira tuti nyaboneka oni mugomba kuba umubyeyi wa bose reka guteranya abavictime hano muri diaspora ni bose niba bazanye ibibazo niba twenterese twese kugira ngo twese twumve yuko turi abana ba oni tuzokwama turiko turavuga. Ubu rero muri ino minsi urabona iyo habaye ibiganiro bitorera abo bishakiye bakajana hariya mugabo twe turababwira tuti ntaho muzoshika kuko nta muti w'ikibazo muri kumuratora igihe bafata bamwe abandi bakabareka kuko abantu bo muri diaspora n'abavictime b'amakofi atandukanye nico gituma tubabwira oni tuti twebwe nimudushire muri ibyo biganiro kuko nitwe tubabwira inkuru y'imvaho nitwe tubabwira akababaro dufise nitwe tubereka inzira irashe yo kugira ngo abarundi bashobore kumvikana bave muri ayo majambo bamyemo imyaka yose.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Emide muri Veneza.
Muri Veneza hejuru ya Amerika.
Muri Veneza izina ry'ikirundi ninde?
Ndi munene ni
lego me muri he
ndi ngaha mu karere cya Gagani ni
lego me murafite ikibazo murafite icyumviro
je ndabaza kongera nkatera n'ikindi cyane
lego
je ndashaka kubaza nk'uwo muntu w'umugazi w'umuhungu nisanzwe ndashaka kumubaza yuko none kubera ikumenga rika arashaka gufata tank umenga rika ateza foro yu ya y'igihugu cyaho yavuye none ariko aribaza yuko ati atavuga yuko atabantu bari mu gihugu bababaye basi ambwira ko atabantu bari mu gihugu bababaye kandi ikintu kimwe kibazo kigenda kinacyo ambwira yuko atabantu na bamwe bari hirya no hanze bariko baragira ibibazo ndumva ni mu diaspora sinzi ko bavuga sinzi ko kinyamaduro ntacenze na dewe niko ndabyumva mu gihugu ndumva ari kumenga n'abantu nyine bari batari mu gihugu ariko aribaza yuko umenga nta bantu bari mu gihugu baba babaye basi anyishyire ku icyo kibazo kandi naho baba babaye nabone amenye ko babaye harimwo musiki harimwo mama wiwe harimwo na senge harimwo na se wabo uwo mumama nawe ndamubaze sinzi ko ari mama se ari musika anje bisanzwe nkuko sinzi ndamubaze none we ko agendagenze ukagenda mu gihugu cyose uri kuribaza yuko nawe naho wagendagenze ukibaza yuko wagendagenze aho hantu hose wahagenze iminsi 20 na nta minsi 30 wahagendeye none iyo minsi n'abantu basanzwe bamazeyo imyaka na mirire isika 15 iyo minsi nayo isika idasikara 30 uri kuribaza yuko utaba wabonye ibintu byose yuko uko bibabaye abantu bose bababaye uko bangana minsi 15 itanashika iminsi mikeya iyo ugumayo basi ni ukwezi cyangwa ukwezi kurenga bari kubona bisi cyangwa ugatembera ugakwiragira intara 18 bari kubona bisi birenze ko ukabona hari abantu bashonje hari abababaye hari abaruse ababaye mu mutwe mu bwonko baturubuye ibintu birebire nukuri ku Imana murakoze kuzigamirisa ko ari muze muragerageza mutima impande zose apana gutumira uruhande rumwe nk'uko ndi umvume ngo bose bari kuri linye imwe bari baraganiye ku murongo wabo
Emide twatumiye abarundi banditse kete muri Voix d'Amérique mu ijwi ry'Amerika dutumira impande zose iminsi yose ico si kibazo nta nyigisho tworonka we uha inyigisho amenyesha makuru izo barabizi
muzogerageze basi nk'uko mwari watumiye basi kwa abantu umenga bandikiye woni wacya mutumira n'abajya bandi nabo bababaye basi
tuzobatumira abazoshikiriza ivyiyumviro vyose vyabo tuzobatumira twama twatumiye
nukuri mwambwize neza
murakoze Emide reka duhe ijambo Japhet le Gentil yishure ikibazo ca mbere mushikirije reka na Mystique Rose Habyarimana nawe nyene agico yishuye ku kibazo mwashikirije ndiga ku ijambo Japhet
reka manze nshimire uwo mugenzi wanje ashikirije ico ciyumviro niba yashoboye kuvuga vyerekana yuko iyi radio yuguruye ku muntu wari we wese ni vyiza rwose mbo ikindi naco akabaro ndakumva kandi ikintu ca mbere novuga ni ikihe gihugu ku isi kitarimwo abantu bababaye ni ikihe gihugu ku isi kitarimwo abapfungwa ni ikihe gihugu ku isi kitarimwo abasoma canke abashobora gutotezwa mugabo si ukuvuga yuko muri ivyo bihugu vyose Uburundi aribwo buri aharuta ahandi baca batura bakazana bagasa ngaho tuzaba dushaka yuko Uburundi babufata nk'ibindi bihugu nta gihugu na kimwe kitarimwo ingorane uwo kujana ngaho uri sinza hariho mugabo wishyiremo aho uwo buhagaze ni akakujana nk'umugasho ushobora gusanga imfungwa z'inkozi z'ibibi abagirizwa ibya politiki abagirizwa ibintu byose urumva rero Uburundi siyo iri exception y'ibindi bihugu sinavuze rero yuko Burundi ari umumarayika ta kintu nta kimwe kikibi kihari mugabo Uburundi si special ku buryo babwamiza ku ntebe ya ONU bakabwamiza muri Commission des droits de l'homme ivyo twebwe muri diaspora ivyo tuvuga tuti Uburundi ntabwo ari exception nk'ibindi bihugu twese twaravuye mu gihugu uko twavuye I Burundi umwe wese arabizi nico gituma tuvuga tuti akari mu mpene niko kari no mu ntama reka rero Burundi bufatwe nk'uko ibindi bihugu bifatwa niba bufate yuko umenya ni igihugu kigomba kugira genocide kandi ata genocide hari noyenze kuvuga ngo hariho genocide atayo ariko sinovuga ngo ubusho bwarugawe ubusho burahari nk'uko buri mu Faransa nk'uko buri muri Union Europeenne nk'uko buri muri Amerika abafungwa barafungwa ubonye abantu bakubitwa muri Amerika wovuga uti mbe Uburundi bwo babuhora iki ko tubona n'ahandi hose bakubita rero ako kababaro ufise no mu bindi bihugu hari habantu usanga bababaye kubera abantu babo batotezwa twe tuvuga ibintu muri rusange
yego ikade njambo mystique rose habyarimana nawe nyine ishure kibazo yabajijwe cyo kimisi mike yamaze mu Burundi
yego murakoze uwo mwene wacu nagira ndamubwire ko muri izo mpusha zitatu yego bishobora kuba ari minsi mike mugabo ndasitse imiryango ndasitse abagenzi n'abantu twakuranye iyo rero duhuye n'abo bantu bababaye biravana n'akababaro mushaka kuvuga aha twari ko tuvuga ibintu by'amahoro ibintu bya sekirite rero akababaro ko gukena akababaro ko kububabaje n'ikindi kintu cy'ingwara cyangwa iki ibyo nta hantu na hamwe bitari ego birasumbana mugabo mu byukuri nta muntu mvuka nayo kubesha ngo haramahura taya hari kuko niyo ushitse aho baba urabyibonera n'amaso yawe kandi niyo kubwira ngo nuve kuturaba azirikana yuko atamutekano uzoronka rero nico gituma nabihamya kuko ndabibwiwe n'abavukanye n'abagenzi kandi nabyiboneye aho mvuka ruguru ruguru ku gatumba atari mu muji kandi ata muntu n'umwe turi kumwe novuga ngo yababujije gukora ibyo bahora bakora oya rero akababaro ntikazobura kuko tuba ku isi akababaro kazogumaho hanyuma ikintu umuntu yakibonye ntiyoja ngaho ngo areke kukivuga iyo bari kwatera ubwoba abantu kandi mu nzira mbi rero nashaka ko uko nabivuze babifate ko ari ibyo niboneye n'amaso yanjye ama ibyubukene navyo tuzobikizwa ari uko tugiye hamwe tukemera uko twoja hamwe ntitugume twimvira ibyabaye kera reka tubisige hariya kure dufate inzira ije imbere ntawovuga ngo nta ngorane zahabaye zarahabaye ariko intambwe nabonye ni ndende ni nini ni intambwe ishemeye yo gutera imbere mu mahoro rero dushigikiye ibyo turashobora gutera imbere tugashika kure
tubibutse inshuti muri sayiko muri ko muri abandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Lambert mwe neza Lambert matwumva
ego ndiko ndabumva niko namwe mu ndunga
turakumva uri hehe
ndi Bujumbura
yego izina ry'ikirundi
n'imana Lambert
yego me duka ku ijambo kibazo cy'imvira
uko nashaka nitanga cyumviro n'ibibazo
yego
kino nashaka guhera kandi nashaka guteza iyo shyirahamwe ry'abanya ry'abarundi bavuye muri diaspora bari mu mahanga ikiganiro batanze kuko ikiganiro cyiza cyane gisanzwe cyo kiganiro cyawe ni yakunda gusohora ibintu ku Burundi kenshi usanga bakunda kuvuga yuko bakoreye ngo ku matohoza bagize ku bantu benshi ariko uko babiraba usanga bakoreye ku bantu bamwe bamwe kuko sindabyibaza yuko no mu Burundi bahora bahashika bakaza kugira izo vyegeranyo babagije abarundi bahingaha mu gihugu cyacu ko mu bisanzwe iyo utarengaha mu gihugu ego bashaka kumenya ati mu Burundi hamutekana cyangwa nta buhari ariko nashaka kumenya gusumbya ubu bahari ego umuntu ariko abyihweza ahanini kenshi usanga hariho abantu bamwe bamwe batanga ibirego kwa nibyo ako kanama kaoni usanga batanga bashikirije byumviro batabanje kubaza mbere kubera iki batoshobora kubaza abategetsi b'u Burundi nabo kugira ngo batange ibyumviro byabo bagire icyo bashyitse ko e anini ashaka mu mbaraga batumire ego yabo numvise mwenga ntibashimishijwe niyo raporo ya diaspora ariko nashaka mubambarize mbega ho ko iyo cyemezo iyo diaspora yashyikirije ishaka kwivuguruza ishaka gutera ibyatsi raporo ya ONU ko bayamaganye bashaka kuyitera ibyatsi mbega ho bayanka kubera iki n'icyumviro cyabo kuko ibyumviro by'abantu biratandukanye nk'uko nabo bafite ibyumviro bitandukanye n'ibyabo nabo bareka bagaserura ibyumviro yego kuko ahanini kenshi ntibashaka gukorera ku byumviro byabo bateza gukorera mu bwisanzure ndashaka rero mubabaze nashaka mubambarize mbega hoho bofata icyemezo cyo kubabuza kuvuga ibyo byumvira kubera iki kandi nabo ari abarundi.
Ego
mwambarize muzamukoze
cyane murakoze Lambert reka mukanya ndahijambo mushena he Jafet Gentil na Mystique Rose Havyarimana kugira ngo bishyire icyo kibazo ariko nagomba amaze mpijambo wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika turi kumwe Jackson mwiriwe neza
turi neza amahoro namwe
amahoro izina ry'ikirundi ninde Jackson
izina ryanjye ry'ikirundi nitwa Bushimi Jackson
yego me duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
ikibazo nari mfite nashaka kubaza hariho amakuru twari tumaranye iminsi twumva ko nyakubahwa agatongwasa yoba yarateye umugambwe ariko twumva ko uwo mugambwe wiwe atabwo urashimika kugira ngo utangire gukora nariko ndabaza uti hari icyo mwaba mubizi ko kugira ngo kumbure namwe hari icyo mwashobora kubitubwira ko
agatondwa saa twatwa mutumiye umuntu wiheze icashikije nuko yashinze umugambwe koko byaravuzwe n'amakuru hanyuma yarungitse rero ibyo wa yarasabye kuye umugambwe ukwemerwa n'amategeko iyo nyishu nibaza ko akirindiriye nta yandi makuru arenga ngaho dufise deka rero duhi jambo mufase n'umushyira nta turi kumwe Jafet Gentil ku kibazo cyabajije na Lambert duga ku jambo dutangure kuri we Gentil
ya abuze ashigikira igikorwa twakoze ni byiza arongera anavuga anabaza n'ikibazo igituma hariho abashaka kugwanya iyo raporo sinzi uko ariko yoba yabibajije
yego
jewe rero nkuko naye nabivuze iyo raporo igituma twebwe turi mu bantu batayemera ni kubera yafatiye ku bintu udashobora kubona n'abayigize baje mu gihugu twarabajije baratubwira yuko abo bantu baje muri misiyo itajanye n'ibyo gukora raporo umva rero baje guhishwa ntibaronka inkuru y'imvaho kuko nibabaza abantu bategerezwa kubaza nabo babajije bababaza binyegeje nico gituma rero ibyo bagiye berekana ngaha ntibihuye n'ibiri mu gihugu ahubwo bavuze igihugu uko kitameze biboneka yuko bashigikiye ko abantu baguma bari basubiranamwo ibyo rero twebwe byatumye muri diaspora tuvuga tuti ibyo ntidushobora kubyemera ko nk'abantu biviriye mu gihugu bagatohoza bakabona uko ibintu bimeze mbere wanashaka umwaka uza w'2019 dufise umugambi w'uko tuzogenda turenga amajana atanu hanyuma igihugu tukikizure cyose nico gituma tutazoza twemera yuko bavuga ibintu uko tutabibonye umunsi tuzosanga ibintu bimeze nabi leta tuzoyigaruka ko nayo tuyibwire tuti aha ane mu kenyure kusiko bigomba kumera mugabo kugera uno munsi ibintu bimeze neza nico catumye rero twandika ayo makete tuvuga tuti dushobora kwemera ko abarundi bava mu mihingo ine y'isi narabonye basinye rujya rwandiko n'abarundi baserukira abandi mu bihugu 39 si abarundi bakeya nico gituma dusaba na leta igize ikintu ipanga cyo kugira ngo dushire ibintu ahabona diaspora bakwiriye kubaha umwanya wabo bakwiriye
yego me namwe mufasa ni Mystique Rose Habyarimana ku kibazo cyabajijwe na Lambert
nagomba ko yomenya yuko mu bisanzwe twebwe twari twatumiwe kuri rijya kese mugabo abaturage sinzi ko bijyanye n'ibiri muri rijya kese ariko avuga ko ashaka kumva wenda vya guverinema
arashimwe ubwa mbere na mbere igihuwa muri kumurarangura ariko akavuga ko umuntu wese niyo raporo naho yasohotse umuntu wese yakwiye kwemerwa eka guhabwa uburenganzira bwo gushikiriza ahantu ahagaze canke ikimurire ciwe
kuri ibyo namubwira ko nta muntu numwe abujijwe gutanga ikimviro ciwe kuko oni ni umuvyeyi wa bose. Iyo rero ufise ikintu bashikiriza ntibakubuza gusa isoko ni byiza ko uvyiyumvamwo hamugaserura ikimviro cawe. Kandi iyo ubonye ikintu kiraba abarundi bose nka diaspora iserukira abarundi bari mu mahanga nta kuntu umuntu yovyirengagiza kuko bidusubiza inyuma, niko je ndabibona bidusubiza inyuma kuko icyo tubonye bakakireshuza kandi cyaricyo ni ukuvuga yuko abaduserukira ibyo tubabwira baca bimvira ngo turababeshe. Aho rero nta muntu yohora ni ukuvugisha ukuri kuko birankuraja kandi bigatuma dutera imbere. Nawene azafate agapapuro k'ikaramu yandike abaze ahantu yo birungika hariho ubuserukizi bwawo ni hagira ujumbura bakira umuntu wese ndabyibaza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Nahayo muri Beneza. Egira telefone mu bwe cyane muri Beneza muri Higa Nahayo. Ego wegere telefone ariko uvuge cyane urafite ikibazo urafite icyumviro turi ko tuvuga ku ikete abarundi batari bake baba mu mahanga abandikiye umukuru w'akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateye akazi na muntu kuri raporo yanditswe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ku Burundi. Duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Murakoze nashaka kubaza baza abasumire babaza nti ko babaherekeje bakabereka ko umurundi umeze neza bagenda babatwaye n'imiduga mbega bariyumvira yuko bari kubereka ibibanza bitari byiza mu gihe umuntu yakurangiye iwe ashaka kwereka byizaze. Ikindi kibazo nabaza nti mbega tubase nabasa agashagu kuri emingo usanga amaraporo menshi kuva Daniel Kenge mbega ko yababaza cyane ni kubera atari byo canke ni kubera biba byarabaye hama hatagirirwa abo bakunda kuko nibyo amakuba yarabaye hashize imyaka irenga 40 kuba atandukanye ariko ndamubaza nti kubera iki yababaza cyane ni uko haba hariho abo yagiriza ibyo bintu byakoze amakuru ntiyajya nti twazi ko abarundi ataraba mu Burundi gusa yaragiye kuraba muri Tanzania araba mu bindi bihugu ahita arabona yuko kikiri izo mpunzi abahunze icyo bahunze kwari kwizirisha abantu banamusaba yuko kikuri yogenza ibintu agenda gahoro kuko hari igihe avuga mukumenge byose ni byiza akibagira ko hari abantu bahuye n'ibibazo mbere yo kwibagiza bitandukanye nawe abari kubicira inzira mbi.
Murakoze Nahayo, reka duhe ijambo Jafia Tero Gentil kuri ibyo bibazo bibiri ibibanza babatwayemo ikaba arabaherekeje akavuga ko baba bashize babatwaye mu bibanza byiza hakorerwa mabi ntibabatwareyo. Reka ikindi kibazo cerekeye cyane cyane ukuntu muvuga iyo raporo ya ONU boba muri iyo raporo harimo ibintu bavuga leta bavuga kuri leta mwuba mwebwe mudakunda cyane mukunda leta. Duga ku ijambo mukanya gato.
Ageze neza cyane kuko abagiye ibibazo bikomeye kandi byiza rwose ni ukuvuga avuze ati mbega mwebwe babatwara mu miduga wibaza ko bashobora kubatwara aho babona yuko mwo bavuga nabi ega natwe we ntituri abana natwebwe turazi ubwenge nicyo gituma dufite n'ishyirahamwe rikomeye mu minsi 30 tumara mu gihugu ntituyimara bariko baradutembereza n'imodoka si ibyo na gato bo badutembereza mu gihe cya semaine de la diaspora ni minsi itarenze itatu ibaye minsi n'ine mugabo iyo yindi minsi yose tuba turiko twikorera akazi kacu kandi tugakora neza umutima uri munda kandi tukagakora mu buryo ubuhanitse rero iminsi badutembereza itandukanye n'iminsi dukora akazi kacu ko gucunguza igihugu no gutembera mu gihugu hagati wanashaka no mu makomine tuvukamwo turashimirayo tukamarayo nk'indwi nka zibiri urumva rero ico ko gifise inyishu itomoye ibindi nabyo aravuga ati wibaze uko ivyo bavuga atari ivyo yego cyane si ivyo kuko twarabigenzuye turabona yuko atari ivyo niba ari ivyo duhe akarorero kuko akarorero iyo kabuze burya nuko ibintu biba atari ivyo tube tugendera kuri akarorero tuti iki mwakivuze cyerekane rero byerekanye yuko iki raporo siyo ikindi naco yavuze ati mbewe urazo ko hatariho abantu bababaye nk'uyo muntu ari nko hanze nko muri Tanzania bibaza ko atababaye aho rero turahahungiza mbega ndaguhaye umuntu ababaye w'itandatu na gatanu nkaguha umuntu ababaye w'irindwi na kabiri nkaguha umuntu ababaye w'inani n'umunani n'uw'icyenda na gatatu n'uwa bibiri na cumi na gatanu wewe wohita mwonde icyo nicyo kibazo gikomeye naho rero twebwe dufite ingorane nihajya tutabona yuko abababaye ari benshi kandi ko ari benshi tugomba kubatunganiriza bose icyo twansebe muri rya raporo ni uko oni iza igafata muri ba bantu bose ikikuriramo umuntu umwe we yishakiye nibakore ku neza y'abarundi bose bamenye yuko iki gihugu cyuzuyemo imva nyinshi ku bitandatu na gatanu abababaye ni benshi abababaye ni benshi ababuze ni benshi ako karenganyo rero ko icyo bita ba victime bagomba kugahagarika nawe ndumva yuko ababaye burya nawe ntabuze aho yabuzemo abantu muri ayo matariki rero reka tureke commission vérité réconciliation ikore akazi kayo neza n'ibiganiro bibandanye kugira ngo abarundi dusubize hamwe tuvuge rumwe na mugabo ntitwiyumvire yuko kanaka niwe yababaye wenyine niwe agomba kumvirizwa nawe ni aho tuzaba dufashe inzira itari yo rero yafashe inzira yuko twebwe tuvugisha ukuri tugashaka ko bose batunganirizwa
mufasa mystic Rose Habyarimana na ku kibazo cyabajijwe na ibibazo bibiri byabajijwe na nahaye duka ku ijambo
yego murakoze uwo mwene wacu yo afite ivyiyumviro yuko twaba duhagaze uruhande rumwe rewe ukwanje sinshobora guhagarara ku ruhande na rumwe kuko ntaho nohengamira donko iyo haba hari ikintu nabonye kitagenda neza nibyo by'uko bwicanye bubandanya ntabwo nari guhora nari kubivugisha ukuri kugira ngo turonke inzira yo kubivamo kuko ntabivuze nanjye nari kuba ndiko ndabandanya muri iyo nzira nzi rero ibyo navuze ni uko ndabizi kandi nabibonye kandi nta n'akamaro kuko nobesha kuko ntacyo noba ndiko ndasaba cyiza coba kirimo rero umuntu avugishije ukuri ni byiza kuko umuntu aca agira kuraje kubandanya muri iyo nzira iyo abwiza amakosa naho urabivuga kandi aha abarundi tutari mu Burundi turi hanze turafise uburenganzira turafise ukwishyira no kwizana mu majambo kuko aho tuba niko bimeze rero ntawoja aho ngo aje gusiga amavuta aho bidakwiriye jewe mba nabivuze uko biri ntagire
ego mereka ndabona kanya kariko karihuta reka turi kumwe n'abandi banyonyi radio ijwi ry'Amerika bagendiye ku murongo reka duhe ijambo Vincent mwiriwe neza muri higa Vincent
ndende bitumbura mu Burundi
izina ry'Ikirundi
abona imana
mukane gatoye cyane rwose ikibazo cy'imvuro
ego jewe ndamukamuka abo batumira hana ikibazo ngomba ari
duga ku ijambo turakumva
icyo tugomba kubabaza abo batumire bari kwambaye ko ayo media sikora ikintu boba bijyanye abantu bose ba mu Burundi iryo shyirahamwe ryabo babaha imimbabarira abo bantu bose baba hanze y'u Burundi iryo shyirahamwe ryose baragenda iryo shyirahamwe nk'aho usanga rikorera ku nyungu iri mu Burundi rero kuri cyo iyo kutwe na leta yabuze ibyo abagera hirya gushika mu Burundi dushira mu gari gari bi yihanuye n'umuntu n'uwo muntu reka abantu baze barangwa kuri kwanyu hanyuma bahise bona ko ari ibintu bashyize ati twebwe ibyo bavuga byose leta ibere muri mu gihe leta imaze kubabuza kwinjira mu Burundi numva hari ikintu baba biyagiriye rero isezera ngirangi abo bantu ahubwo nibafashe uwo mugu bambwira uko umugu nimba avuga ati hari umunyeshuri no kwita David Imana yanyirugire abo bantu bavuga ati abo bantu bavuga ati binyoni basi badufasha basigiye ati umunyamakuru Yohani Bigirimana ari mwa kino kibanza rero bosuba basimbira batubwiye ati ibyo avuga byose n'ibinyoma n'umuriburi ibyo bice ni ukwemera rero kubera batashyize mu Burundi hari ibyo bashobora kuba barihenze ko sinzi ariko umugabo ikintu cyemeranya nabyo ni kuba tubwiye ko ibyo bavuga byose byari ibinyoma reka
murakoze na harika tu Vincent reka tu ni jambo Desire mwiriwe neza mukanya gato Desire mwiriwe
bana mahoro
muri he Desire
turi hano muri Amerika
yego me akanya gato cyane rwose ikibazo cy'umubiro umwanya wagiye
akanya gato y'umumpaye nasaka ubwa mbere sinzi ko mwadutegurira ikiganiro ahanini tukakibaza mwebwe abamenyesha makuru kuko ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko mu Burundi hari ubwicanyi budasanzwe kandi twama twumviriza ijwi rya Amerika iyo hapfuye umuntu duhora tubyumva rero twashaka abamenyesha makuru ku by'ukuri namwe muzotanga umuco kuko mufite abamenyesha makuru mu Burundi kandi baba mu Burundi bakwiye gutanga umuco w'ibyo nivuga namba abantu bariko baricwa muri icyo gihe abamenyesha makuru n'amaradiyo akabihora urumva mwaba mutavuga ukuri ikindi nacyo nagomba kutambuga ni ikintu numvise avuga ngo abantu baguma banyuruzwa bagenda hamukamenga mu bantu baca babambika baca babashyira kuri leta kandi no ngaha muri Amerika abantu baranyuruzwa mukabasuko baba banyuruzwa na leta inkozi z'ikibi zamyeho ahantu hose nicyo gituma hakwiye amatohoza ku by'ukuri abantu bavuga ati umuntu yatwawe na naka umuntu yatwawe na naka niho
ndabona na kanya kagiye reka duhe ijambo abatubire bagira icyo bavuze mwavuze ngo muri he muri eta yihe
ndi muri leta ya muri Idaho
reka duhe ijambo Jafet Lagent kuri izo bibazo bibiri bibajijwe na Habonimana Vincent na Desire wihute cyane rwose akanya mbona kihuta
oya ibyo babajije je numva bitomoye rwose mpera kuri icyo zibanyuruzwa idaporo ivuze umuntu anyurozwa nye n'umuntu ubwiwe ntabe yaritwa yavuga ati jyewe umuntu wanjye bamunyuruje urumva aho haba hariho akabaza nico gituma tuvuga tuti niba hariho abantu banyuruzwa hariho procedure judiciaire iri mu gihugu igomba kubikurikirana kuko hariho uburero bwinshi twagiye tubona bw'abantu bitwe ko banyurujwe kandi natwebwe turongoye muri diaspora bamwe twagiye tubakira tugasanga baramaze kwitanga nk'impunzi n'ubwo burero burahari hakaba rero n'abandi banyurujwe tukamara igihe tutazi niyo bari mugabo mu nyuma tukumva ko batowe barahantu runaka n'abandi rero tutamenya yuko
babarayeje
ibyo rero ni ibintu byo gutohoza bakatubwira ati ngiyi example ya mbere mudufashe gutohoza nk'icyo nicyo nyumva yuko cyo bari cyiza
Mystique Rose Habyarimana namwe mu gice muvuze ku bibazo bibajije na Vincent hamwe na Désiré duga kujyamo
ego murakoze
mukanye gato cyane gose
hari umwana hano ariko aragorana ingega
ndabona kane kagiye reka tube nk'abasozera murashaka kuba musakanye gatoyi amasegonda 20 mukanye cyo muvuze kuri ibyo bibazo amistika ndabona bisa ni zagoye reka ndabona ko
aba muri diaspora benshi n'abajeyi
yego ni byiza cyane rwose ari mu banga akomeye cyane rwose ariko reka tuce dusozere angaha nyine ko ndabona kanya kagiye Jafet Legentil ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire tukaba dushimiye kandi gose na Mystique Rose Habyarimana turabona ko yarafise namanga akomeye cyane gose yokwitaho ikibondo ciwe turashimiye abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose badutyakamo bagashikiriza ivyimviro eka nibibazo tukaba tubashimiye namwe nshuti mwese mwaduteza amatwi turashimiye Laura tukaba dushimiye kandi na Fatou eka na engineer badufashe mu ngabwe z'uma murakoze turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.